Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Nirwene zanshuti na mwe wakunzu wa radio Nzamba agate kakawe tulikumusu wa kabiri genekezo jami rongiwi na kabiri mnyandagaro umuwa kwa mbibi na mirongiwi na gata to tulaba haye ikaze mwana makuru tukujatu wa shikirize na yakawa agizwe ningi ngo nguru nguru zikulikira harumunige me aliko arakulikia nwani nyamila mabi kubele agizwa kuwa yari hekuye agata ikibondo chiwe mkazukasur gumwe uomunige me akawaru mriko mine mumba muna ya ngozi mraza kufijomba mwana makuru abanyoro romu hero jagitega basaba ubuyobozi bw'ijyobo hero gufata ingingo zibereye kuserukira abandi banyororo mu gihe atoteza abo bapfunganywe akabasaba n'amafaranga mu byo barekurirwa n'amategeko nabyo nyine ni mukanya na yumugambwe CNR wa gatorwasa urateri byatsi akarwi kabirukanywe muri uwo mugambwe 10 babandanya kuzimiza abanywanyi biyitirira uburongozi bw'umugambwe batakirimo mukanya ni donido ahatwari ko duca ku mayange
Nzamba
ndasobeye kubaha ikaze murano makuru twabateguriye tuyahere mu gisata cy'amabohero imyidogo ni myinshi kuba nyororo bafungiye mu bohero rya Gitega ni mu gihe umunyororo atwara abandi azwi ku izina rya Japhet ababangamiye haba mu kubanyaga utwo bafise no kubasaba amafaranga kugira baronke uburenganzira bwabo abanyororo bakabiyamiriza ifatwa ry'umunyororo yashize ahabona ibyo bikorwa byaserukira abandi bagaca bamufungira aho tamwe kosorero ubuyobozi bw'ibohero bukabwagirizwa kuraba irari irari ivyo bikogwa vyo waserukira abandi banyororo azwi ku izina rya Japhet teki inkuru tubibaze Janvier Habarugira
inyuma y'icuka kibi cyaranze abanyororo mu minsi heze mu ibohero kuru rya Gitega harabandanya iterabwoba riwa no munyororo atwara abandi banyororo azwi ku izina rya Japhet amakuru dukura muri iryo bohero amenyesha ko kuri uno munsi wa kabiri mu gatondo hari umunyororo yitwa Jean Mirikimasi Nkerandanga yaserukiye abanyororo avuga ibitagenda neza ku banyororo batwara abandi no munsi rero yaciye ajanwa mu gasho k'ikosorero ibintu bitashimishije abanyororo batari bake bakaba bamenyesha ko iyo byose biri mu bituma agashavu mu banyororo kabandanya kaduga kuko umuyobozi w'iryo bohero asigaye asa nk'utwagwa mu bandi kuko atangingo agifata abanyororo bagategwa ubwoba nuko ashobora kuba ukwihanira muri iryo bohero abanyororo babandanya kandi bamenyesha ko urwego rujejwe amabohero nago DGAP rutacizewe n'abanyororo kuko hari uruserukira yitwa Nzoyongo akingira ubusuma buba muri iryo bohero yaba ifu ibiharage canke ayandi manyanga ahakoregwa bikavuga ko nawe yoba ashobora kuba ashikirwa n'inyungu ziva muri ibyo bihakoregwa iyo byose bigatuma Japhet aguma akora amakosa abangamira abanyororo atacamira bikongera kandi bikagwiza n'inzara muri iryo bohero kuko badaheza ngo baronke ibifungurwa bikwiye abanyororo bakamenyesha kandi ko mu gusohoka kwivuza batanga amahera kuri uwo Japhet n'abadandaza utuntu duto duto muri iryo bohero atacobunguka kuko abaka igiturire umuyobozi ntacho avuga kuko aramutinya kandi ngo yoba ashigikiwe n'abategetsi bakomeye biranavuga ko Procureur General Nyandwi ari mu bo bazinanye uruganda rwa Radio Nzamba agati akawe twarondeye kuri telefone umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega kugira ngo aduhe umuco kuri ayo makenga ashikirizwa n'abanyororo arongoye akaba atacu yashimye kubivuga ko
Jambye Habarugira arakenuye tuve igitega hariya mu Kirimiro tubandanirize mu ntara y'ubwero bushira ubuyogoma mu ntara ya Muyinga abakenyezi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Muyinga nabo bavuga ko bagiye kubandanya yegeregere batanguye yo kwisonzesha kuva kuri uyu wa kabiri gushika barenganuwe iyo ngingo bakaba bayifashe inyuma y'inama yahuje umuyobozi w'ibohero rikuru rya Muyinga n'abakenyezi n'abagabo baserukira abanyo ororo inama isa nuko atacayivuyemo teki inkuru tuyibaze ana majeste barenga
abagore bafungiye mu ihero rikuru ry'Imuhinga bageze kumusugira kabiri wo kwisonzesha biturutse ku mabare ariko baragirirwa n'abarongoye iryo bohero. Abakenyezi inyuma y'inama yahuje abarongoye ihero rikuru rya Muhinga n'abasekuru banyororo b'abagore n'abagabo bashimye kuguma muri iryo yegeregere. Amakuru ava ngaho mu ihero akatumenyesha ko iyo nama atakintu cavuyemwo. Amakuru akabandanya avuga ko abo bakenyezi basabye kubona na Serge Sabandemye umuyobozi w'iryo bohero ariko kugira yerekane ko atamubonano nabo yashaka kuri wa kabiri inyuma y'umutaga yashiye asiba ku kazi. Amakuru uruganda rwacu rukura ngaho mu ihohero iyo nama ahanini ko ikaba yayifatiye kumumesha amakuru Florian Irangabiye yavuze ko ari we ngorane ikomeye cyane ngaho mu ihohero rya Muhinga. Umuyobozi w'ihohero ngo yabasabye urongoye icumba kijyamamwe abagore n'abigeme ko yo wahimiriza kugira ntibasubire kumviriza ibyo bababwira ariko bakaba batamwumvirije ahubwo bakaba bafundise ko bazubandanya bisonzesha mu kingo cy'iminsi ine. Ubuyobozi bw'ihohero kugira ubagondoze bwacye buhitamo guca umuyaga nkuba aho bakenyezi basanzwe barara. Abakenyezi basaba ko umuyaga nkuba usura kwatswa na rijya aho barara imiryango itugarika bakabatewe umutima uhagaze n'umutekano wabo. Umenya ko abagore n'abakenyezi bagiye babunda kuri uno wa mbere hafatwa ingingo ibabuza kujya kwivuza no kugura ibifungu inyuma y'ibohero bakabagizwa ko bashyigikiye umenyesha makuru Florian Irangabiye afatwa nabo ngo igihohero nk'umwicanyi.
Ame majeste barenga ara kenuye umuhari wabigeme n'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi umuhari ina mahoro uriyamiriza ihohoterwa ririko rigirwa abakenyezi n'abigeme bafungiye mu ihohero rikuru rya Muyinga bagizwa kubashigikiye umumenyesha makuru Florian Irangabiye afungiwe muri iryo bohero umwaka ugiye kurangira yapfungiwe. Abakenyezi bafungiwe muri iryo bohero kuva kuri wa mbere ntibarekuriwe kuja kwivuza no kuronswa imfungurwa zivuye hanze. Ubugize nawe ngo aregereye aho bapfungiwe arakubitwa bagasiga ari ntere. Abarongoye iryo bohero bakavuga ko abo bakenyezi bashigikiye umwicanyi. Mari wize baricako arongoye umuhari ina mahoro ariyamiriza iyo nyifato y'abarongoye ibohero akavuga ko iciye kubiri n'amategeko tumutege yompi.
Twebwe nk'abakenyezi ibyo bintu byaduciye butu rwose. Kumva barongozi bafata ingingo yo gukorera mabi nkayo twumvise abakenyezi bose bapfungiye muri iryo bohero bahogwa ko babashigikiye mu vukanyi Florian Irangabiye bagaca babita ngo nabicanye. Birababaje rero kumva abarongozi b'ibohero fungwa ikabita bicanye ngo nuko bashigikiye umumenyesha makuru Florian Irangabiye. Ntitwari bwanumve icyo cyaha cy'ubwicanyi mu byo Florian apfungiwe. Ubu nta ukimenya ko hacimanza sentare canke hacimanza abajejwe amabohero. Icyo ni cya kibazo cy'uburongozi n'intwaro ibereye dukunda kuvuga ko kiri mu bihambaye. Harageze n'ukuri ko Abarundi bamenya neza abatwara igihugu bagafata ingingo tukamenya abafata ingingo n'abajejwe kuzishyira mu ngiro. Iyo bivanganye byose biba nk'ibi ubangamiwe ntagira n'uwo yitura kuko ntawuzi ubusumbu wundi ntawuzi ufata ingingo n'ubujejwe kubahiriza ingingo zafashwe. Umupfasoni Florian Irangabiye yararengabijwe apfungiwe ubusa yagirizwa ibitagira ibyemezo akongera agafatwa kutariko. Ibyo bintu kuri birasiga ubwenge nta numwe abyumva. Ikindi ndaho babapfunzwe ntibaciriwe ubwo gupfa. Aho hantu babohewe harafise amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu ahagenga. Muri ayo birazwi neza ko kizira kubangira kwivuza, ko kizira kubima ibyo kurya no kubangira kwigurira ibyo kurya. Twebwe rero nk'umuhari n'amahoro abakenyezi n'abigeme duharanira amahoro n'agateka kazi na muntu turiyamirije ako kabi kabishe gakogwa n'abitwa ko bajejwe amabanga harimo n'abakenyezi. Abo bakenyezi batoye iryo banga ryo gushyira hamwe no gushigikirana aho kubakorera mabi byari bikwiye ko bumva kamo kabo kugira ngo bazimiye bazimuruke kuko abo barongozi nibo bazimiye. Mukenyezi wese ufise ijambo mu gihugu cy'u Burundi ibi bintu biriko bikoregwa abo bakenyezi bo mu ibohero rya Muyinga birakuraba. Murongozi wese ufise icyo ujejwe mu butunga ntutekereze ngo wihorerere ubona abo bakenyezi bariko barakoregwa ako kabi. Ni bitera soni na kamaramaza ntateka n'igihugu cacu ntateka biha umuntu n'umwe afise icyo ajejwe mu gihugu cacu.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Khadiyo inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya. Hari umwigeme yo kumusozi gitwa ni muri komine Mwumba y'intara ya Ngozi. Kuba kuri uyu wa mbere ari mu minwe y'inyamiramabi akaba yagirizwa ko ku munsi wa gatanu ndweheze yataye mu kazu ka sugumwe umwana yarahereje kwibaruka akaba yaciye ahungira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ari naho yafatiwe kuri uyu wa mbere nyene. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunziman.
Inkuru ziva aho ku mutumba wa Gitwa zikemezwa n'abajeje intwaro zimenyesha ko inkuru yuko uwo mukobwa yibarutse umwana akamuta mu kazu ka sugumwe imaze kumenyekana bagiye kumufata mu gihe yari yajanye na nyina kwa muganga, ariko nawe amaze kubimenya ngo yaciye atungwa nayo yameze ahungira mu muryango wo ku mutumba umwe wo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda uhana urubibe n'umutumba Gitwa. Baciye bafatanye na wiwe kugira umubazi umukobwa wiwe yahungiye ari nako guca hababwira mu gatondo ko kuri uwa mbere rero baciye bakorana n'abajeje intwaro aho kuri uwo mutumba wo mu gihugu cy'u Rwanda abo nabo baca baratanga uwo mwigeme ariko guca janwa gufungirwa mu gashuka inyamiramabi aho muri komine Mwumba aho ari kwaragirirwa dosiye mu gihe yari mu minwe y'abajeje intwaro ngo akaba yaciye yigenza nk'umusazi ngo kandi byari bisanzwe bizwi ko bikomeye. Ariko rero nubwo muri ako kazu ka sugumwe hato ikiziga cy'uruyo yari umwe mu ntwaro bavuga ko uwo mukobwa ashobora kuba yataye abana babiri ngo kuko mu gihe yajanwa na nyina kwa muganga abamusuzumye bavuga ko basanze mu gitereko ciwe hariyo impeto zibiri byumvikana ko yoba yari yibarutse abana babiri bakaba bakirondera kumenya iyo urundi ruyoya yoba yararutaye kuri uwa mbere nyene ni naho ugo ruyoya rwashoboye gutogwa rwafubanwe iteka uwo mukobwa nawe akaba ariko agwa kwa matohoza.
Josephine Johnson Nkunziman arakenuye muri politike naho umugambwe SNL urongowe na gatorwa Sauriya Mirizinyifata uvuga ko isoni rikiranga umurwi w'abantu 10 biyonkoye muri uwo mugambwe kandi batako barirukanwa muri uwo mugambwe. Uwo mugwi ukaba waruherutse kumenyesha ko hagaritse mu mabanga umukuru w'umugambwe hamwe n'umunyanga mukuru w'uwo mugambwe. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri umugambwe SNL umenyesha ko abo bantu 10 ataburenganzira na bumwe bafise bwo kugira amanama biyitirira urwego rukuru rw'umugambwe urwego bahagaritswemo hanyuma bagafata ingingo zego umugambwe SNL. Ibiri muri iryo tangazo bikuru bikuru na Edi Claude nini nahazo.
Muri iryo tangazo umugambwe SNL wishimikiza ingingo ya 38 igenga amategeko ngendegwako y'umugambwe hamwe n'ingingo ya 49 y'ibiranga umugambwe ico bita statut du parti zitegekanya ko imvo zifatigwako kugira umukuru w'umugambwe canke umunyamahanga mukuru w'umugambwe basubirizwe nuko haba hari uwitavye imana agwaye yatanze imihoho n'ibindi byose byotuma umuntu atabandanya amabanga jejwe muri kino gihe naho ngo akaba ata nimwe muri izo mvo yotuma abo biyonkoye bakura abantu mu mabanga. Igitangaza uwo mugambwe SNL ngo nuko abo cumi biyonkoye bazi neza yuko bahagaritswe mu nzego z'umugambwe zashizweho mu mwaka wa 2019. Nkuko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo ngo ni mbere yuko bahagarikwa kwa 2018 ruheshi umwaka wa 2023 abagize urwego rukuru rw'umugambwe ngo bari 32. Umugambwe SNL ukibaza ingene abanywanyi 10 kuri 32 bufata ingingo birengagije 2022 basigaye. Umugambwe SNL ntukekeranya yuko ibiriko bikogwa n'abo 10 biyonkoye bitabuze ababishigikiye batagaragara barajwe ishinga n'ukwaka ubutegetsi uburongoye umugambwe SNL mu ntumbero yo gushiraho uwundi yoborohera gukoresha mu gufuta umugambwe SNL. Uwo mugambwe SNL wa gatogwa saweraheza iryo tangazo usaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu gufasha kugira inzego z'imigambwe mu Burundi zubahirizwe nk'uko byemejwe n'abanywanyi bayo aho kumviriza akagwi k'abantu bake ngo kuko uno munsi n'umugambwe SNL ejo ashobora kuba ari uwundi mugambwe bikazohava bihungabanya intwaro rusangi yari yitezwe mu migambwe.
Edi Claude nahazwe arakenuye ni nonga hanyene duce dusozerera ano makuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwariko muraya tegayompi nshimire bagenzanje bakoze ibishoboka byose mu kuyegeranya Bonfils niyongere nariko ndabashikiza ndabifurize kugira umugoroba mwiza mu banyu no mu byanyu na gahwana.